Mana yakumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu gatondo kuno wa gatanu kuri micro mu kumwe na Joe Diane ninahazwe ngiye kuwashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya tukayahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse mwebwe muduteze amatwi muraka kanya. Mwevugwa muri Afrika, wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo yatahutse mu gihugu cy'amavukiro ejo ku munsi wa kane inyuma yaho yejerejwe na sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI inyuma kandi y'imyaka hafi icumi yaravuye mu gihugu. Laurent Gbagbo yavuye mu gihugu mu 2011 inyuma yaho yankiye kwemera ko yatsinzwe mu matora ibyaciye bitera intambara bituma aca ahagarikwa. Gbagbo yatahutse avuye i Bruxelles mu Bubiligi aho yaba kuva yejejwe na CPI mu 2019. Perezida Ouattara atwara Cote d'Ivoire yarafashije mu itahuka ryiwe mu kumuronsa pasiporo y'abadiplomate amwemerera kandi no kuzomuha uturusho duhabwa abahoze ari abaperezida n'icyubahiro kimukwiye. Muri Afrika kandi abanyagihugu ba Ethiopia biyandikishije kuzotora bari mu myiteguro yo kwitabira amatora ategekanijwe ku munsi wa mbere abonwa nk'igipimo ku mushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed kuko azoba abaye ya mbere kuva ashitse ku butegetsi mu 2018. Uzoba ubaye bwa mbere kandi inyuma y'imyaka itandatu abanyagihugu batora abashingamateka n'abakinguza amateka ku rwego rw'igihugu hamwe n'urwego rw'intara. Abakandida barenga 8,000 bava mu migambwe 49 nibo bazoba bari muri ayo mahiganwa. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yitezwe ko azogumana intebe yiwe muri aya matora naho yagirizwa ko yateje intambara mu ntara ya Tigre.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu abantu baharurwa mu macumi bakora muri ambasade ya Leta Zunze za Amerika muri Afghanistan baranduye COVID-19 bituma abategetsi ba ambasade bahagarika imirimo nka yose muri iyo ambasade. Abategetsi bavuga ko umuntu umwe amaze gufa abandi 114 bashizwe ahabonyene abandi barembye cyane barungitswe kuvurirwa muri Amerika. Iri gurirana ryo mugera ibaye mu gihe Leta Zunze za Amerika iri kwirakura abasirikare bayo muri Afghanistan inyuma y'imyaka hafi 20 bari mu ntambara muri ico gihugu. Abandura COVID-19 bashasha muri Afghanistan bariyongereye cyane mu ndwi ziheze ivyateye ubwoba mu gihe gisata cy'amagara y'abantu atakucifashe kubera casinzikajwe n'intambara. Ibihugu birenga 30 birongowe ku isonga na Leta Zunze za Amerika ejo kuwa kane byasezeranye kuzotanga umuriyaridi umwe n'imiliyoni 500 z'amadolari yo gufasha impunzi z'abanya Venezuela bahunze imvururu za politike. Aya makuru yashikirijwe n'igihugu cya Canada ejo ku munsi wa kane. Umushikiranganji wa Canada ajejwe iterambere mpuzamakungu Karina Gould yavuze ko amafaranga yemewe azogira impinduka zikomeye ku buzima bw'impunzi z'abanya Venezuela hamwe n'imiryango yabakiriye mu bihugu bahungiyemo. Hafi abantu bangana 6,600,000 bahunze Venezuela, igihugu kimaze imyaka 8 ubutunzi bwarasubiye inyuma. Urubibe rugabura Amerika na Canada rushobora kuzokongera kugurugwa mu minsi iri imbere. Ugo rubibe rurerure rw'ibirometero 8,891 kugawe kuva mu kwezi kwa gatatu umwaka uheze kubw'ikiza cya COVID-19. Leta y'umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau yavuze ko abazosubira gukoresha urwo rubibe bazogira ivyo basabwa nko kuba baracandazwe COVID-19 canke gusuzumwa nimba barigeze kwandura uwo mugera. Urubibe rugabura Amerika na Canada rufise aminjiriro angana 117 yemewe n'amategeko.
Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuheje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Nchuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika Isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inchuti ya bose. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye ubunaho. Uno musi kwa gatanu president Burundi Evariste Ndayishimiye arakwije umwaka ari ku butegetsi ishyirahamwe Parsem rihamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro kugira ngo ashike ku iterambere rirama. Irashima bimwe mu bimaze kurangurwa na leta yiwe ariko rigasanga hari n'ibikwiye gukosorwa.
Aruko abashikiranganje bazi barumva yuko ari bo bagenzwe gutegura baze mu biganiro gusigura izo ntumbero bashaka gushikana amaradiyo abatumiye bazi mu biganiro bazi ibyo kuvuga ngo urumvise umuvugizi w'umushikiranganje ibyo bintu bikwiye guhagarara.
Unifo Standikumana twari ishyirahamwe Parsem rikorera mu gihugu cy'u Burundi hakurya yo mu Burundi mu Rwanda. Paul Rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu yaraye asabiwe gupfungwa ubuzima bwe bwose. Amakuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mwongere musangwe ikaze bakunze ibijwi rya Amerika. Eka makuru yacu tuyahere mu gisata cy'ubutungane mu Rwanda aho ubushinjacaha bw'ico gihugu bwaraye busabiye Paul Rusesabagina umunyororo wo guherayo. Rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda yagirizwa ibyaha birimwo ubwicanyi n'iterabwoba. Asumta Kabuyi mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda arabandanya nino nkuru.
Ni mu rubanza ubushinjacyaha buregamo Rusesabagina na bagenzi be 20 ibyo bifite nk'isano n'iterabwoba. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka kuzashingira ku bisobanuro bwatanze rukemeza ko Rusesabagina atemeye ibyaha byose by'ubugome aregwa kandi atigeze agira icyo bivugaho ku buryo atagabanyirizwa ibihano hashingiwe ku byo amategeko ateganya. Buhereye ku cyaha cya mbere cyo kurema umutwe w'ingabo utemewe, ubushinjacyaha bwagaragaje ko Rusesabagina ariwe washinze umutwe wa FLN wagize uruhare mu bitero binyuranye byaguyemo abantu bumusabira igifungo cy'imyaka 15. Ubushinjacyaha bwavuze ko Rusesabagina aza nka gatozi mu bikorwa byakozwe na MLCD FLN nubwo atagaragaye mu bitero kuko yari perezida n'umuterankunga w'uwo mutwe. Ubushinjacyaha kandi bwasabye urukiko ko rwazemeza ko Rusesabagina yagize uruhare muri uwo mutwe w'iterabwoba nabwo bamusabira kuzahanishwa igifungo cy'imyaka 20. Ku bindi byaha icyo gutera inkunga iterabwoba, ubushinjacyaha asabye urukiko kuzamanisha igifungo cy'imyaka 10 icyaha cyitwarwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko nk'igikorwa cy'iterabwoba. Bamusabiye kuzagihanishwa igifungo cy'imyaka 25 ku cyaha cyo kwiba hakoreshejwe intwaro nk'igikorwa cy'iterabwoba. Nabo bamusabiye igifungo cy'imyaka 25 naho icyaha cyo gutwika undi ku bushake inyubako ibigenewe gutwara abantu cyangwa ibintu nk'igikorwa cy'iterabwoba igihano cyo gufunga imyaka 25. Icyaha cy'ubwinjiracyaha by'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba nacyo ubushinjacyaha bwamusabiye kuzafunga imyaka 25. Icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake nk'igikorwa cy'iterabwoba nacyo gisabirwa imyaka 25 y'igifungo. Ubushinjacyaha kandi bwasabiye Rusesabagina igifungo cya burundu ku cyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba kuko bwasobanuye ko atigeze agira icyo avuga ku byaharegwa bityo ko adakwiye kubona impamvu nyoroshya cyaha. Rusesabagina Paulo ntiyari mu rukiko ubwo yasabirwaga ibihano hashize igihe yivanye mu rubanza aho yabwiye urukiko ko atazarugarukamo kuko nta butabera yumva yakwizera mu rukiko yaba we yaba n'umwavoka we ntabwo bongeye kugaruka mu rukiko. Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Tom Mulisa impuguke mu mategeko avuga ko amategeko ateganya ko mu manza nshinjabyaha bibaho ko umuntu yaburanishwa agakatirwa adahari.
Iyo umuntu amenyeshejwe urubanza niyo atabonetse urubanza rushobora gukomeza rukaburanishwa. Niyo mpamvu umuntu ashobora no kuburanishwa adahari mu manza nshinjabyaha cyane niyo umuntu yaba adahari yararezwe akamenyeshwa mu buryo bwemewe n'amategeko ashobora kuburanishwa adahari hanyuma yaba atishimiye imyanzuro y'urwo rubanza akajurira.
Kuri kaya Rusesabagina ubushinjacyaha bwamusabiye ibihano abaye aje hagati yuko asabiye ibihano iburanisha ryarapfundikiwe bigenda bite?
Iburanishwa n'irepo bondekirwa hagasigara gusoma urubanza zabasigaje kujurira aramutse hari imyanzuro yari yaratanze barebye ubushinjacyaha bwasabye ubundi akaburana imyanzuro ye akaba ariyo bareba ariko rero urubanza ruzaburanishwa rusomwe hanyuma Rusesabagina azaba afite kuba yajurira iminsi 30
undi muburanyi wasaba ibi bihano n'ubushinjacyaha ni uwitwa Nsengimana Herman wabaye umuvugizi wa FNL nasimbuye Nsabimana Kariste Sankara bwamusabiye guhanishwa igifungo cy'imyaka 20 gusobanura ko agomba kuryozwa ibikorwa birimo ubwicanyi byakozwe n'abarwanyi ba FNL kubera ko bari mu nzego z'ubuyobozi z'uwo mutwe Nsengimana Herman aribwo ibyaha bibiri birimo kureba umutwe w'ingabo utemewe cyangwa se kuwujyamo no kuba mu mutwe w'iterabwoba urubanza rurakomeza kuri uwa gatanu abandi baregwa bakomeza gusabirwa ibihano Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Asumta Kabuyi, urakenuye. Tuve mu Rwanda twerekeza mu Burundi aho kuri no wa gatanu umwaka urumanye umunsi kuyundi. Prezida Evariste Ndayishimiye yatanguye kurongora ico gihugu mu masengesho y'imisi itatu yo gushima Imana yatanguriye ku murwa mukuru wa politike mu ntara ya Gitega. Prezida Ndayishimiye ejo yasavye imbabazi Imana kuvyaha vy'ubwicanyi guhunyanga agateka kazi na muntu urwango n'ibindi vyaha avuga ko bimaze imisi vyibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Bamwe mu bakurikiranirana hagufi politike y'u Burundi bamusaba gutera indi ntambwe agahana abakora ivyo vyaha yasabiye ikigongwe. Ibindi tubaza mgenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Archevêque Simone Ntamwana atwara diyoseze ya Gitega ku mugwa mukuru Burundi yahamagariye umukuru w'igihugu n'abamaze umwaka bamufasha gutwara igihugu gushira ingufu mu kubahiriza agateka kazi na muntu ikiremwa c'Imana. Musenyeri Ntamwana mu misa yasomye yifuje ko mu mwaka ugira kabiri Prezida Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi hoboneka impinduka zigaragara.
Ndabinginze mwese rero nk'umuvukanyi wanyu ku izina ry'abavukanyi banje bose abahutu abatutsi abatwa ndabibwira mwebwe bene icyubahiro mukuru w'igihugu cacu mwebwe leta mudufashe mudukunde mutadutoranya ahubwo mwegeranya mwegeranya musubira kugira ngo twuzuzanye hari uruhande rw'urukundo mbona yuko rwatwandikiye twebwe abarundi ukure kuriranira no gusubiza hamwe indandende gukubirana ukurya abandi baraba abandi bariko barishwa n'inzara bakishwa n'indwara twukijije maze igihugu cacu kigaterwa iteka ryose rikibereye n'abana babwo bose no mu kubuvukanisha n'ibindi bihugu.
Ku itariki 18 ukwezi kwa gatandatu umwaka uheze niho Ndayishimiye yatangura ikiringo c'imyaka indwi. Mu gisabisho ciwe yerekanye ibitagenze neza maze asaba Imana imbabazi ku vyaha vyakozwe harimwo ubwicanyi niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu.
Dawe mwiza turagukengurukiye kutahevye abana bawe aribo Barundi naho turi bigaba ntitwari dukwiye no kuza ngaho imbere y'inyonga zawe twarahemutse ku mabwirizwa yawe turihumanya turahohotera agateka k'abagenzi bacu kandi tuzi ko tuvukana muri wowe Mana muvyeyi. Rimwe na rimwe turizizigwa na sekibi tugatosekaza aka gateka baturemanye turabibugwango turankana turatotezanya mbere tutanakwibagira tukirukira izindi Mana mu bapfumu turahumanya igihugu cacu mbere indongozi nizitunganiriza abo zijejwe gutunganiriza turagusavye uduhe umutima wo kurekuranira.
Ico gisabisho Perezida Evariste Ndayishimiye yacerekeje no kubandi bamufasha gutwara abasabira ko bosenyera ku mugozi umwe kuneza y'abanyagihugu bose atakuvangura.
Na jewe nyene ndagukengurukiye ko wantumye mu bantu bawe ngo ndabarongore ariko dawe nawe urazi ko ubutumwa wampaye atari ubutumwa bworoshye. Ndagukengurukiye ko wampaye abamfasha ubwo butumwa nawe ndagusavye uduhe umutima umwe dukore twumvikana tuzi ko dusenyera ku mugozi umwe nk'igihugu cawe. Abafise umutima wo kwihora uhoshoroke abafise umutima wo kuguma mu kibi nabo ubakize tubashe kugira ingoga zo kugirirana ibikigongwe ubutakisubirako uneza abene gihugu
ivya president Ndayishimiye yadomye ko urutoki abaharaniye gateka kazi na muntu bamukebura ko yoshengeza mu butungane ababikora bakabihanirwa na Imana yoba yabagiriye ikigongwe anshire niko yagize kuri mikoro y'ijwi rya Amerika atwara rigiteka ubujyanze igihugu rikora amatohoza muri ico gisata amatohoza yanashimangiwe na raporo ya leta ya Amerika mu kwezi kwa kane uno mwaka
ko umukuru w'igihugu yatura imbere ishengero n'abakozi b'Imana asabikigongwe kumabi akoregwa abarundi kumunsi kumunsi ni intambwe mugabo tukagira tuti ivyo ntibikwiye twere icyo dusaba nuko yoterinda intambwe aho abantu bakora yo mabi bagahanwa ubutungane bugakora abo bantu bakora ivyo atumva atagomba turaza amajambo avuga bahanwe ni naho nuvuga igihugu cy'u Burundi cyogaruka mu ituze mu gihe yoshobora kurandurana n'imizi kudahana.
Uyu mwaka wa mbere uheze Ndayishimiye yaradugije uwo yasubiriye nyakwigendera nkuru nziza mu kibanza ca mbere c'imboneza y'amaho aha Archeveque Simone Ntamwana arabakebura
ku mwashatsi gushira Imana imbere rero ni mucakenge mutere ku muntu ariwe mwana w'Imana mu kibanza cy'iteka kimubereye sikiriya oyaye ni cyakabiri
kuri uyu wa gatano niho umwaka uzoba wuzuye neza Ndayishimiye yicaye mu ntebe y'umukuru w'igihugu Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru tukivuga ku vyisabukuru ya mbere y'umwaka president w'Burundi Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi ishamwe parsem rikorera mu Burundi mu bisata bitandukanye vyo guhimiriza abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro hamwe na mpuzamakungu IDHB mu mfunyafunyo rikorera ku bibazo vy'agateka kazi na muntu arafise icashima n'icanegura muri uno mwaka wose Ndayishimiye amaze ku butegetsi vyose tubibaza mgenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Mucegeranyo cy'interano yaryo ishyiramwe parseme rivuga ko ryashimye cyane ko Perezida Evariste Ndayishimiye yashyize imbere icivugo cy'uko umuntu wose wogira icyo ufungura naye mufuka wose ukagira ifaranga. Ku bw'iryo shyirahamwe ibyo byerekana ko afise ishaka ryo kuzamura ubutunzi bw'igihugu mu buryo bugaragara adasize inyuma kugwanya igiturire no gusimbataza intwari ibereye. Faustin Ndikumana rirongoye mwihwezo yashyize ahabona yemeza ko akagihaze ari kugururira abahinga bigenga.
Ibyo byumviro n'ahari byiza ko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu turabona neza yuko umengo leta n'intwara administration ibica byihuta kwerekana inzira yofatwa kugira bije mu ngiro kuko burya umukuru w'igihugu arerekana uriyandaza mugabo leta bashikiranganje no mu ntwaro hasa bo bose akurikira baca bategeza kuraba ingene ibyo bintu bari karavuga byoja mu ngiro muri mwe byita mu buhinga bwa technique byoja mu ngiro gutinze tizizi he tuzobishika ku gute kiretsaho tubona ushaka kubona kwa ibintu ni mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihe ku ngingo zagiye zirafatwa no ku bushikiranganje bw'imigenderanire ubona ko byuti ibintu by'imigenderanire ko byosubira mu buryo hakabaye ibiganiro hagati y'abashe Burundi. Turabona neza kandi yuko hataraba guhamagara abandi bantu araho nko muri za societe civile nshabwenge mu bushakashatsi
mukurindira ko bahamagarwa ishyirahamwe IDHB rikora amatohoza ku mabi akorwa mu Burundi risanga president Ndayishimiye urugamba runini yabwirizwa kururwanira mu mugambwe CNDD-FDD.
Le président a promis maintes fois de mettre fin à la violence politique et à l'impunité.
Inshuro zitari nke president yasezeranye gushyira iherezo ku mabi ya politique n'ukudahana. Turabishima ariko hari manga nini hagati y'ibyasezerana n'ukuri kuhari na cyane cyane mu bijanye n'ubwigenge bwo gushyikiriza iziyumviro. Nk'urugero nibutse ko kugeza ubu uhanye agateka kazi na muntu Germain Rukuki yari mu buroko ari kaca umunyoro w'imyaka 32. Turindiriye kuraba ko perezida azoshyira mu ngiro izo ntumbero nsha no gutsimbataza ingingo za mbere zikiri umuyayembyo gusa kugira turabe ko bikurikirwa n'impinduka ziboneka. Ikintu gikomeye ni uko umugambi uri ku butegetsi umunzwe no kutumvikana wa ugize perezida kaba agicagatiwe n'abanywanyi bawo b'intagondwa zitabwa ku izima urumva cagira hagarukira mu gufata ingingo. Ibi navyo bisigura igituma leta itemera amabi yakozwe mu njyana z'2015 leta yihaya ko hari vyahindutse ariko abahuye n'amabi n'imiryango yabo ntibashobora kuvyemera hamwe no kurindira ubutungano buziraherezo. Niko kakinate saki ano muhinga mukuru mu IDHB agira umwihwezo Ndikumana wabona ko abashikiranganje badakora ico bajejwe muri rusangi
havuze umwe wose ufungure nuko hari gafungura badakungura bangana gute nimba ari 50%
dushaka mwaka umwe hazahabwa no 200 mu wundi 10 mu wundi 200 gutu frame harabuze neza yuko imigambi myiza perezida ashikiriza ingene leta ikitegura mu buhinyi ngene ija munzu muri leta muri rusange mu bintu bijanye na rodovalite kwaruka abashikiranganje bazo barumva yuko ari bo bajejwe gutegura baze mu biganiro gusigura zo ntumbero bashaka gushikana ku gihugu amaradi yabatumiye baze mu biganiro baze ibyo kuvuga ngo urungitse umuvugizi uri umushikiranganje ibyo bintu bikwiye guhagarara we baguhaye amabanga baraguha uburyo baraguhemba mani ubijeje kandi uja no muri conseil des ministres ni uzire grande decision ni utanga masoko ni umenye ibyo wafashe ningo wafashe n'undi uza gusigurira ibintu cyanda cawe cyabanye
cyatsaki anatohoza ku bibazo byo Burundi na karere k'ibyaga binini kugihe kirekire hari bitari bike ashima ku ntwaro nshasha.
En ce qui concerne les relations internationales, le président Ndayishimiye est certainement plus ouvert que son prédécesseur envers les partenaires internationaux.
Kuvyera ke migenderanire président Ndayishimiye aruguruki abagenzi b'Urundi kurushwa yasubiriye araze cyo bamwiteze ko kandi yaragize utwigoro two kunagura ibiganiro n'ibihugu bimwe bimwe bizofasha tanke ku Burundi kuva mu kwigunga mu bijanye na gatya kazina muntu hari ziza nibibi ku ruhande rumwe haratewe intambwe nk'akarorero amabi yakorwa n'imbonera kure urwaruka rw'umugambo uri ubutegetsi yaragabanutse nubwo bivana n'intara mu turere tumwe tumwe zaracureshe ariko mu tundi zikomeza gutera ubwoba no gukanga abanyagihugu ubu kandi nta mashyirahamwe adakirana n'ibyiciro bya politiki yigenga ari mu Burundi kuva mu ndyane z'2015 igisata kikiraje ishinga n'ubutungane aho ibintu bigiteye ubwoba igisata cy'ubutungane ntikigira ubwigenge na gato kandi hari ukwivanga kw'amaho kw'abategetsi mu bya politiki n'abakozi bigendereza niko tetake yanirongera ko kuri uyu wa gatanu Evariste Ndayishimiye w'imyaka 53 azwi ku kazina k'ubuhizi ka General Never azobakwije umwaka ari mu mabanga y'umukuru w'igihugu yimiswe gihuti huti nyuma y'urupfu rwa Pierre Nkurunziza yashengeye giturumbuka iminsi 11 imbere y'uko aja mu mabanga bompi barwananye mu rwi bunyeshamba wa CNDD-FDD wavutse nyuma yicwa rya Amerika Ndadaye perezida wa mbere yari yatowe n'abanyagihugu mu 1993 Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Rapport y'abahinga ba ONU kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo iheruka gusohoka ivuga ko intambara n'imvururu ziterwa n'imirwi itwaje ibirwanisho mu burasirazuba bw'ico gihugu bibandanya gushira abanyagihugu mu kaga. Izo mpuguke zinatunga gatoki igisirikare ca Congo FRDC mu mfunyafunyo zicagiriza ibikorwa vyo kwiba ubucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro no kwica abanyagihugu cagiriza gukorana n'imirwi irwanira muri Congo. Umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yacishije amaso kubiri muri iyo raporo.
Ni raporo ndende yibanda hanini ku ntare eshatu Kivu ya ruguru, Kivu y'epfo na Ituri zigaragazwa ko zabaye isibaniro ry'imitwe yitwaje intwaro irimo niva mu bihugu by'amahanga. Iravuga ku bikorwa byabaye kuva mu kwa gatatu k'umwaka ushize wa 2020 kugeza mu mpera z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka. Nko mu ntara ya Kivu ya ruguru na Ituri, iyi raporo iragaragaza ko hakorera cyane imitwe yitwaje intwaro ya ADF, NDCR, Codeco, FPIC na CMC. Ikavuga ko hanini ubushobozi iyo mitwe ibukura mu birombe by'amabuye y'agaciro bibarizwa mu duce igenzura ndetse no mu bucuruzi bw'imbaho n'ibihingwa ngengabukungu nka kakao ikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Izi mpuguke za Roni ziravuga ko mu gihe zamaze zikora imirimo yazo zagiye zibona amakuru y'ihohoterwa ryo mu rwego rwo hejuru imitwe yitwaje intwari ikorera abaturage b'abasivili kuva mu karere ka Beni ho mu ntara ya Kivu ya ruguru kugera mu majyepfo y'intara ya Ituri mu karere ka Irumu. Iyi raporo igatunga gatoki umuyobozi w'inyeshyamba za ADF Bwana Seka Baruku kuba nyirabayazana w'ibyo bikorwa birimo ubwicanyi, ubusahuzi, gusambanya abagore ku gahato no kwinjiza abana mu mitwe y'inyeshyamba. Mu gihe ibitero bya ADF ku basivili byakomeje hirya no hino mu karere ka Beni no mu majyepfo ya Ituri, izi mpuguke ziragaragaza ko agace ka Ruwenzori katibasirwaga n'ibitero bya ADF mu bihe byahise kuva mu kwa gatandatu k'umwaka ushize kibasiwe mu buryo budasanzwe. Ku bakoze raporo aho hamaze kugabwa ibitero by'izo nyeshyamba nibura 50 bimaze guhitana abagera kuri 250 no gukura mu byabo ababarirwa mu bihumbi. Izo mpuguke ziravuga ko nubwo ibikorwa by'ingabo za leta ya Congo FRDC n'ingabo z'umutwe wa Loni MONUSCO byashegeshe cyane izo nyeshyamba za ADF muri ako karere, izo zongiye kwisuganya zinjiza abarwanyi bashya zubaka uburyo zibonamo ubufasha ari nako zigaba ibitero bikomeye bitunguranye by'ibisasu bya mine mu kugerageza guhangana n'ibitero by'ingabo za leta n'iza MONUSCO. Impuguke zivuga ko amakuru zavanye muri bamwe mu barwanyi bitandukanyije na ADF ndetse n'abaturage izo nyeshyamba zari zarashimuse agaragaza ko izi nyeshyamba zibona intwaro binyuze mu kugaba ibitero no gusahura ibigo bito n'ibirindiro by'ingabo za leta cyo kimwe no kuzigura mu buryo bwa magendo mu bihugu byo hanze ya Congo aho zimwe zambutswa ziciye muri Uganda. Hari n'ingeri raporo itanga nk'imirwano yashyamiranyije inyeshyamba za Codeco ni za FPIC muri teritwari ya Irumu na Jugu ho muri Turi zirwanira kwigarurira ibirombe bya zahabu. Mu bitero gihanganamo n'imitwe yitwaje intwara ariko iri tsinda ry'impuguke rivuga ko ryagiye ribona ibihamya by'uko igisirikare cya leta ya Congo FRDC cyagiye gikorera ibikorwa by'urugomo abaturage b'abasivili. Aho ngo ni nkaho izo ngabo zishoye mu bikorwa by'ubwicanyi no gufata ku ngufu abaturage bo mu bwoko bw'abarendu n'ababira bo muri teritwari za Irumu na Jugu ho muri Turi. Abo muri ayo moko yombi ngo zabakekagaho gukorana n'inyeshyamba za Codeco ndetse n'iza FPIC. Iri tsinda kandi rivuga ko ryanabonye ibihamya by'uko abasirikare ba leta bagaragara cyane mu bucuruzi bwa zahabu muri izo teritwari zombi ndetse no mu yamambasa aho amakoperative y'abacukuza akorana n'ibigo by'abashoramari b'Abashinwa.
Urakoze Temistocle Mutijima udusiguriye ibibera mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri mu ntara ya Kivu y'Epfo ho vyifashe gute.
Iyi raporo ivuga ko nubwo umutwe wa Mai Mai ya Kutumba uyobowe na William Amuri ya Kutumba wagiye ucika intege ariko kiri mwigaragara cyane muri iyo ntara aho ufite n'ibirindiro mu ntara za Tanganyika na Maniema. Uwo nawo ukabukura mikoro mu nkunga uterwa n'abaturage bo mu bwoko bw'ababembe b'imbere no hanze ya Congo mu bucuruzi bw'imbaho mu birombe bya zahabu no mu misoro yo mu burobyi. Ku kibazo cy'intambara zo mu misozi miremire ya Mwenga, Fizi na Uvira, izi mpuguke zivuga ko zashoboye kuganira n'abatangabuhamya hafi ijana. Abo bari mu byiciro binyuranye harimo abahoze ari abarwanyi mu mitwe ya Twirwaneho na Gumino y'Abanyamurenge ndetse n'abo mu mitwe ya Mai Mai y'Ababembe. Harimo kandi abaturage b'abasivili bagizweho ingaruka n'izo ntambara, abategetsi bo mu nzego z'ibanze, imiryango itari ya leta, igisirikare n'igipolisi cya leta n'abandi. Iri tsinda rivuga ko abo barigaragarije ko icyo kibazo cyafashe intera kuva mu mwaka w'2019. Aho hakaba haragiye haba ibitero birimo n'ibigamije kwihorera hagati y'imitwe yitwaje intwaro yegamiye ku moko atandukanye atuye muri utwo turere. Kubakoze raporo, ibyo byahitanye ubuzima bw'abaturage b'abasivili, abandi basambanywa ku ngufu, isenywa ry'imihana myinshi, ubusahuzi bw'inka, uba bavanywe mu byabo batari bake bakaba barahungiye ahitaruye aho bari batuye, cyane cyane mu bice bya Minembwe, Mikenge ndetse na Bijombo. Izo ntambara iri tsinda riragaragaza ko ziterwa inkunga n'abo mu moko ashyamiranye baba bari imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ni ukuvuga Abanyamurenge ku ruhande rwa Gumino na Twirwaneho ndetse n'Ababembe, Abanyintu, Abafuriru n'Abavira ku ruhande rwa Mai Mai. Iyo raporo y'impuguke za Roni ishinja impande zihanganye ibikorwa bya kinyamaswa birimo kwica mu buryo buteye ubwoba abaturage b'abasivili, kubasambanya ku gahato no kwinjiza abana mu gisirikare. Ikavuga ko hakomeje kumvikana kandi imvugo zihembera ubwicanyi n'urwango hagati y'amoko ashyamiranye. Aha muri Kivu y'Epfo kandi iyi raporo iragaruka ku bikorwa by'imitwe y'inyeshyamba z'Abarundi ya Red Tabara na FNL. Umutwe wa Red Tabara, iyi raporo ivuga ko ufite abarwanyi babarirwa muri 300 bose b'Abarundi baba bakorera mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Uvira. Uwo ngo ufatanya mu bikorwa bya gisirikare n'umutwe wa Mai Mai Irunga. Ni mu gihe umutwe wa FNL uyobowe na Loise Nzabampema wahoze ukorera mu bice bya Uvira ndetse na Mwenga kubera ibitero by'ingabo za Congo waje guhungira mu mashyamba ya Nabombe na Nyaburanda. Izi mpuguke zirasoza raporo yazo zisaba leta ya Congo ndetse n'umuryango w'abibumbye kongera ingufu mu bikorwa bigamije kurinda abaturage b'abasivili no guhangana n'iyi mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Congo. Zirasaba by'umwihariko leta ya Congo kugira icyo ikoze mu kwamagana no gukumira imvugo zihembera ivangura n'inzangano mu batuye mu misozi miremire y'intara ya Kivu y'Epfo. Ibyo bigakorwa bo zigaragayeho bakurikiranwa bagahanwa hisunzwe amategeko. Izi mpuguke zirasaba kandi leta ya Congo gukora amaperereza ku bantu ku giti cyabo barimo abasirikare n'abapolisi bayo ku ruhare rwabo mu guhonyora uburenganzira bwa muntu.
Radio y'Ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteze amatwi, hano niho duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro vyacu vya mbere vya kino gitondo byari biremeshejwe na Joe Diane Ninahazwe. Dushimira abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo, muri bo harimo Frederic Nkundikije yaraduhagarariye hamwe na Fasil Gebehu yavyegeranije. Mu kubasezera tubatumiye mu bindi biganiro biri imbere, muri vyo harimo muri isanganyo zo gukurikira igihe c'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Naho utaha nshuti zacu.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.